Uwo mugambi w'inyigisho kubijanye no kwirinda mugira corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi ahishyirahamwe Croix Rouge ariryo rigenewe gisata cy'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya ku gukorana mu ntoke. Bashyizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira baze barakaraba umwanya ku mwanya.
Inyigisho icya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ku buryo atabo kirahitana muri kambi yacu. Ukuri turashima kuko inyigisho nyinshi bagiye batanga ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, utaramukanya, utegerana n'abandi. Ibintu umwe nibyo nibyo tubona hasa by'inyigisho ariko barigisha hasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya.
Batugishije ko kubona iyo ndwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akashobwira isuku mugakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu akaba ashobora kwasamurira hariyo akabanza kwifata ku muntu kugira ngo ajye yasamuye ntihagire n'imigero ishobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yaba yasamuriye.
Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi.
Yego, ikijyanye n'ibikoresho kweriko turiko turagerageza bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niyo hantu tubona bariko bashingashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajya nyine hari ubwishi bw'abantu bagenda bashyira ubwo budumu. Mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashyiraho, yego barabushyiraho n'amazi. Mugabo igihaze kibuze cyane cyane ni isabune yo gukaraba
kandi turanashima twumva kugira ibintu by'isuku. Mugabo ikintu cyerwa kigihaze mu mihira yacu icya mbere bavuga ati dushyireho amazi. Mugabo nta mazi tubona, nta budumu baduhaye, nta n'isabune yawe mu baduhaye, nta natole baduhaye. N'isabune baduhaye baduhaye zibiri, none izo zibiri ku kwezi wumvaho zimaze. Yego icyo kiza cyari cyiza kwirinda. Mugabo nta ntuze nta mfashanyo ijyanye no gukaraba baraduha.
Ibikoresho ntibikwiriye, yego mu mashyirahamwe aho abantu bakorana mu mashyirahamwe ibyo bikoresho birahari. Mugabo mu mihani wacu ntabiriho, none iyo sukura izoza gute? Kandi mu mihani wacu atabyo dufise, nta sabune ihari, kandi mu mashyirahamwe aho wumva isabune barayironga. Nari n'isabune twumva ngo ni detore twe, nta niyo tuzi mama wanjye twebwe abantu bato bato mwa niyo tubona bakaba mu mashyirahamwe twebwe mu mihani wacu ntayo dufise, none ibyo sha bigenda gute? Mba niyo hari ikibazo.
Mu gihugu cya Tanzania mugera corona nturavugwa muri komine Kibondo ariyo komine tuyemo impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima ni umuganga mukuru muri komine Kibondo.
Mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mchukia yoyote.
Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. Nta biruko turimwo kwigisha abaganga masibitari yose ari muri iyi komine. Kimwe gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri iyi komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoki. Nawe biruko leta ya Tanzania ifatanije na SR ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abatahutse ku bushake bwabo kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe Makamba na Ngozi. Zimwe mu mpunzi ntizishima uwo mugambi kubera wohava utuma mugira corona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.